mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni yadirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Burundi, uwigeze kuyobora icyo gihugu Sylvestre Ntibantunganya yasohoye igitabo.
Abantu bafite imyaka kuva kuri 18 gushika kuri 35-40 bategezwa kuraba neza. Ntibagwe mu mutego w'abashobora kuba baharanira ibya politiki muri kino gihe, bafise ibyo bahisha, bagaca bashaka gufata ubwo gwaruka bakarutwara muri ibyo, kandi ubwo gwaruka ataruhara na rutoyi rufise muri ako kahise.
Uwo ni Bwana Sylvestre Ntibantunganya avuga bimwe mu bikubiye mu gitabo cye yasohoye kuri uyu wa gatanu. Iyo nkuru n'izindi zirimo umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turabigarukaho mu kanya. Mugume ku maradiyo. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'igihugu zatangije ibikorwa byo kurwanya imitwe y'inyeshyamba iri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Icyo gikorwa bagihereye ku nyeshyamba z'abarundi ziri mu mutwe witwa Retabara muri teritwari ya Uvira, groupement ya Lemera. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Hirya no hino muri groupement Kigoma na Lemera, hashize iminsi igera kuri ibiri igisirikare cya Kongo FARDC gitangije urugamba rwo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi ndetse n'abakongomani yarimaze imyaka irenga itatu ariyo yishigakiza muri izi groupement. Ku ikubitiro, igisirikare cya FARDC kikaba cyatangiriye ku mutwe w'inyeshamba za Red Tabara wari usanganwe ibirindiro ku Kijyama. Amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha General Major Padre Jonas ushinzwe intambara n'ubutasi mu karere ka gatatu ka gisirikare, 3e zone de defense, amya yuko muri iyi migwano imaze iminsi ibiri itangiye, igisirikare cya Congo FARDC cyishe abagwanyi batandatu ba Red Tabara, hakomereka batatu ba FARDC. General Major Padre Jonas avuga yuko muri intambara yo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri ku butaka bwa Congo, bamaze kwirukana umutwe wa Red Tabara mu birindiro byawo byari Murenge, Kijyama, Funi ndetse no muri Kivuza Mpegeri. Kuri ubu zimwe muri izi nyeshamba zikaba zarahunze zerekeza mu kibaya cya Rusizi, izindi nazo zihunga zerekeza muri lokalite ya Gitoga. Bamwe mu baturage baturiye iyi teritwari ya Uvira ndetse na grupu ma Kigoma barashima uburyo igisirikare cya Congo FARDC cyahagurukiye imitwe yitwaje ibigwanisho iri muri aka karere ka Uvira.
Twayakiriye neza cyane kandi twabishimiye cyane, kuko iya mitwe yitwaje ibirwanisho y'abarundi yaritubangamiye pa yaratunyaze kandi yatoteje abantu, bamwe yarabakubise bararwaye. None kuba tubonye iki giserikari cha FARDC cyacu cy'abakongomani turabishimiye cyane, kuba badukura hiriya mitwe yaritubangamiye muri kara karere, ndakeka kuko tugize amahoro kabisa.
Mu gihe ubuyobozi bwa secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu biri mu gikorwa cyo kugwanya inyeshamba za Red Tabara, hari izindi nyeshamba z'abarundi za FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshamba za FNL ziyobowe na General Aloys Nzabampema, izitangaza yuko izo ari nta gitero kirazigeraho cya FARDC. Uyu ni General Nzabampema waganiriye n'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone.
Kubasaho batanguye n'abatanguriye za Kiryama, nibaze ko natwe dushobora gushikirwa, mugabo twebwe turafise inzira dushobora gucishamo kugira ngo ibyo ari byo byose babone yuko narazi ko atangorane dufitaniye, gusa nibaza yuko ari pression cyangwa ari amasezerano hagati y'ibihugu bibiri, Uburundi na Congo, bashobora kuba bari muri ibi bintu. Kuko nubwo bavangwa n'igisirikare cya Congo, harimo n'abasirikare barenga 480 b'Abarundi bambaye iteni za Congo bari muri izi operasiyo.
Ubihamya gute General Nzabampema?
Yewe gaye, turafise amakuru akwiye. Nk'ubu nakubwira yuko hari batayo ya 512 niyo iheruka kwambuka, bamwe barambutse bagira maske yuko bavuye muri Congo basubiye mu Burundi, ariko ubu batayo ya 520 niyo ikirambuka.
Kuruwanda kwa General Major Padri ya kanye aya makuru wafuga yuku jisigare cha Kongo jikorani jisigare cha Burundi kugwanyi shambaza Burundi zinumuri teritwara ya Uvira. General Major Padri Jonas atangaza yuko nyuma yukurasa imitwe nyeshambaza Burundi zare ditawara forebu na FNL ndeteni indi mitwe wa maimai itazemera gushira ibigwanisho hasi bazakurikiza kurasa nyeshambaza kayumba nyamwata ziri mu bijabo ho muri groupe mabarara noro muri teritwara ya Fizi ndetse n'umutwe w'inyeshambaza gumino nuramuko udashize ibigwanisho hasi mwomenya yuko inyeshamba za Red Tabara zija guhunga zasize zisenye ibiraro bitatu by'uruzi Rusizi bihuza bibangwa na Gitoga kugira ngo ingabo za FARDC ziri mu bijojwe zibura uburyo zibakurikirana. Bedasse ngabo kubwijwe rya Amerika ubira mu ntara kivuye amajyepfo.
Mu Burundi, Sylvester Ntibantunganya wigeze kuyobora igihugu yashyize ahagaragara igitabo cyerekana ko demokarasi mu Burundi yagihura n'ibibazo. Ntibantunganya avuga ko icyo gitabo kizafasha urubyiruko kumenya ukuri kubyabaye kugira ngo rwubake Uburundi bwiza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Icyo gitabo Burundi Demokarasi piyeje cyahoze arongoye Burundi Perezida Silvestre Ntibantunganya gifatira ku byabaye muri kahise kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka wa 2017 mu gihugu cy'u Burundi kigashingira kubishinga ntahe by'abantu mu kwerekana ko naho mu Burundi hatanguje intwaro ya demokarasi yagiye irahura n'ingorane. Perezida Ntibantunganya akavuga ko yashatse kwigisha abarundi ko kungene bo kwifata mu bihe bigoye biba byashitse
n'inyigisho yingene dutegezwa kwifata mu byagiye bigora Burundi. Kenshi urasanga tugenda dutana ku mwikomo umwe wese abona yuko uriya mwene wabo ari we mubi mugabo we ntiyirabe tukibagira mbere yuko turi abarundi. Sizi ko mwibuka wa mugani w'umusambi n'igikere, umusambi ukagenda kugatumba uti ndi mwiza ndi mwiza ndi mwiza, mugabo igikere kiri mu mazi hariya agatima ariko agatima ariko. Ushaka rero kugira icyo ufashije kunywanisha abantu ubanza kwiraba mu mutima wawe wewe nyine ukuri hanyuma ukaraba icyo uguterera abantu.
Mu gihe Perezida Ntibantunganya yemeza ko icyo gitabo kizofasha umugwi kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever ku vyabaye urongoye uyo mugwi arashima ibiri muri icyo gitabo. Petero Claver ndayicariye arongoye sever avuga ko iyo agishwe inama yari guhindura ingene icyo gitabo citwa.
Si j'avais été consulté par vous.
Iyo mungisha inama nari kubasaba ko mucita Burundi demokarasi yafashwe imiri, aho kuvuga demokarasi yaburabujwe yafashwe imiri n'abandi, yafashwe imiri n'abanyepolitike b'abarundi batabona neza iyo bajana Burundi hamwe n'inyungu zigaragara canke zitagaragara z'abanyamahanga ku Burundi
visible et invisible d'une autre part.
Mu mugambwe sawanya Frodebu bazanye intwaro ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1993 bemeza ko ibyo Ntibantunganya yanditse muri ico gitabo babibayemo kandi vyabashikiye. Bavuga ko ico gitabo kizotanga umuco ku mabi yashikiye u Burundi n'abarundi kubera bamwe mu banyepolitike bataye intumbero bagahemukira abanyagihugu. Leonce Ngenda Kumana icegera cy'urongoye Frodebu akibaza nimba demokarasi gushika ubu ikiburabuzwa.
Suppose un problème. Est-ce que la démocratie est toujours en
cours? Ningorane. Mbe demokarasi iracyafashwe miri canke iracyafunzwe hamwe byoba bikimezwa zoba ari ingorane zikomeye none twoba turi he. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaserukiye leta yemeje ko ibyanditswe ari ukuri kandi hamwe abarundi benshi boza barandika ku vyabaye vyotuma atakuri na kumwe kunyegezwa. Gaston Sindimwe avuga ko leta izoshigikira uwo wese ashaka kukuri kumenyekana. Uko n'ukuri kwibonekeje mu gihugu igikomeye nuko wagushize ahagaragara abandi nabo bobikora hakaba ubutandukane bw'ibyiyumviro kugira haboneke umuco ku vyabaye ubahiriza abarundi bose mu butandukane bwabo. Twaje kwerekana ko leta ishigikiye uwo wese ashira imbere ukuri ku vyabaye kuko Burundi bwaciye muri byinshi. Perezida Ntibantunganya avuga ko ico gitabo ari ntangere kugwaruka. Uyo yahoze arongoye Burundi akavuga ko uzogisoma azomenya ukuri n'ikizira bigatuma ugwaruka ruvavanura no guhendwa n'abishakira inyungu zabo.
Abantu bafite imyaka kuva kuri 18 gushika kuri 35-40 bategezwa kuraba neza ntibagwe mu mutego wabashora kuba baharanira bya politike muri kino gihe bafise ibyo bahisha bagacha bashaka fata kugwaruka bakarutwara muri ivyo kandi ugo gwaruka ataruhara na rutoyi rufise muri ako kahise. Ugwaruka rero rusome iki gitabo hamarurabe ivyo kwirinda mbere runafashe twebwe akurubago abavyeyi barwo kugurura imitima yacu kugira nitubandanye turubira intambamye y'uburundi bwiza.
Icyo gitabo Burundi Demokrasi Piège President Ntibantunganya akaba gisohoye inyuma y'imyaka 20 asohoye ikindi citwa Demokrasi pour tous cyasohose mu bice bibiri mu mwaka w'1999. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, inyigisho zo kurwanya indwara ya sida ziratangwa mu mashuri yo mu ntara Cyankuzo mu mirwi abanyeshuri bahuriramo nyuma y'amasomo. Abanyeshuri bahabwa izo nyigisho mu mashuri yisumbuye ya komine zo mu Cyankuzo bavuga ko bazi neza uburyo sida yandura n'uko bayirinda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Nshimirimana.
Imigwi menyumenyeshe na Stop Sida niyo abanyeshuri bahuriramo nyuma y'ivyigwa ku ishure ryisumbuye rya komine ryo mu Cankuzo muri komine n'intara ya Cankuzo, bakaronswa inyigisho zijanye no kurwanya umugera wa sida no gutwara imbanyi batifuje. Abo twayazemo ahabwa izo nyigisho baravuga uburyo butandukanye umugera wa sida wandukiramwo.
Umugera wa sida urandukira bivanye n'ubushurashuzi, bivanye n'ukwizibura nk'ikintu cyazibuye umuntu agwaye umugera wa sida.
Uno wandukira cha mu maraso, no kuvuga mu imibonano mpuzabitsina idakingiye canke umwana bariko baramwibaruka umuvyeyi wagwaye umugera, umwana ariko aravuka ashobora guca yandura kubera habayemwo ibintu vy'ingupfu. Umwana ariko aravuka akaba kontakte y'amaraso yiwe nayo umuvyeyi.
Baranavuga uburyo abenshi mu gwaruka banduriramwo umugera wa sida.
Hatwege abakobwa tokwandura biciye kugenda amajoro tugahendwa n'abahungu, bakaduhenda mu bintu bisayangana, bakaduha ibisayangana tukavyakira.
Ingaruka z'umugera wa sida ku magara y'umuntu ziri mu byo bigishwa muri iyo migwi.
Umugera wa sida je mbona umengo ni ingwara itinyitse, kuko iyo urwaye umugera wa sida urumva umengo ntumeze nk'abandi, urashobora kugwaragurika canke ugasangura naguhitanye no gupfurapfuye canke ukawanduza n'umuryango wawe.
Iyo umuntu agwaye umugera ashobora kuguma agwaragurika ibihe byose akaguma ari ntamagara. Ikindi nacyo kubitara niko baguma bamubwira ko bakwama ku miti ya misi yose.
Ushobora gupfa kandi umugera wa sida umaze kugufata nta bikorwa byisubira gukora nk'ibyo wahora ukora. Kora udukorwa duke duke, indwara nazo ziba nyinshi ziravangatirana, ugasanga aherezo nyine no gupfa.
Kwandura umugera wa sida biragira ingaruka mbi no mu vy'ubutunzi mu muryango, nk'uko uyu munyeshuri abimenyesha.
Ingaruka z'umugera wa sida mu muryango kubanza niho habanza kugira ingorane, kuko akenshi iyo umaze gushika mu bihe byo kugwara gwawe n'uwo mugera bigabanya iterambere mu rugo, bikagabanya iterambere mu gihugu, kubera ko usanga abakugwaje baguma bakugwaza aho bokoza ibikorwa by'iterambere, hanyuma na wewe kazoza kawe kaba gapfuye.
Nubwo atarucanco ruraboneka canke umuti ukiza umugera wa sida, abo banyeshuri baravuga uburyo bize bakoresha kugira ngo ntibandure uwo mugera.
Ushaka kurinda umugera wa sida neza na neza, ingingo wofata ica mbere ku busambanyi wo kuyihangana ukareka gusambana. Ica kabiri, ntiwopfa gutora ico ubonye cose uce wikuza imvunja canke naho ugikoreshe witoboye uru.
Ku bijanye na kurinda umugera wa sida, batubwiye ko twokwihangana, tukihangana vyose ko twihangana tugakoresha gakingirizo.
Kwegera abavyeyi tukaza turababaza ibijanye n'irondoka ry'amagara meza, hamara tubarira nko kwihangana mibiri iragorana mu gihe wananiwe no kwihangana byase gose ukaca uburu gakoresha agakingirizo. Naho nyine baratubwiye atagakingirizo ntigakingira ijana ku ijana, cyari gihe ugakoresha mugabo gasanga karaciyemo nyine birashitse karatabutse agakingirizo uciye wandura indwara.
Nubwo kwihanganira imibonano mpuzabitsina bishigwa imbere mu kwirinda kwandura umugera wa sida, bamwe muri abo banyeshuri bavuga ko bigoye mu gwaruka.
Kwihangana ku muntu w'umuyabaga usanga ari ikintu kigoye kubera bakifite amaraso ashushe cyane.
Ntibyoroshe kubera ibihe tugezemo. Abakobwa benshi b'iki gihe tugeze mu rugero y'uko tuvuga ati twebwe dukeneye kwiyemeza ku bandi, kandi uko kwiyemeza usanga ari kuryamana nk'umuntu, ugira ngo uronke ifaranga ubone ko ugezweho ibintu nk'ibyo wonye.
Mu biragoye nyine cyane rwose beshi ntibyaboroheye kubyirinda kwihangana gufise bake bishi cyusanga ariko bitiza ari ibintu byagakingiriza ari byo ariko arakoresha gusa nabyereka akaba karajayo data ingwara ziragabanuka be ninda zinda
Nyankiye Victoire umurezi yafasha mu gutanga inyigisho mu mugumenye umenyeshe aratubwira icatumye izo nyigisho zitanguzwa ku mashure
babona yuko ugwaruka rusigaye rurondoka ku rugero runini bakaba rero bari bagamije ko boshobora kugabanya inda zindaro mu mashure ndetse no mu gwaruka rutari mu mashure
uretse inyigisho zitangirwa ku ishure hari n'izibera ku ivuriro Nyankiye Victoire arabitubwira
muri uyu mugambi nyene hariho yuko dushobora kubatwara ku ivuriro rigenzi mugenzi w'ugwaruka barabaha nyene inyigisho zijanye n'ingene bo kwifata nk'ugwaruka bakabereka ingene bo kwirinda izo ndazindaro kandi narabonye yuko abanyeshuri barabihurumbira kuko mugihe twagiye kwiryo vuriro mugenzi w'ugwaruka ubugingo turi mu izo nyigisho baza barasohoka kamwe kamwe bagiye kwipimisha umugera wa sida imwe bita dépistage volontaire
uwo murezi aremeza ko izo nyigisho zimaze kugira ico zihinduye mu nyifato y'abanyeshuri
ari byagiye bihinduka indazindaro ndaro turana yuko zisa nizagabanutse
izo nyigisho zo kugwanya umugera wa sida ninda zitifujwe zitangwa inyuma y'ivyigwa ku banyeshure bo mu nyigisho z'inyuma y'ishure shingiro ziyongera kuzindi ziri ku ntonde z'ivyigwa mu bisata by'inyigisho bitandukanye nkuko bivugwa na bamwe mu bigisha Jean-Claude Nshimirimana mucankuzo ijwi rya Amerika
Chari kigani rokira, mwateguri wenijwi ya Amerika.
Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga, nikigani ro chijwi ya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ivyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Bakunzi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga kwa Nyaburunga uno munsi dituganira ibyerekeye ubutunzi bw'igihugu n'ingene bugira ingaruka ku ndinganizo ya politiki no munsi tushimikira cyane cyane ku butare n'agataka turarabira hamwe ibijanye n'ubutunzi buri mu butaka bw'u Burundi turabire hamwe n'ico ubwo butunzi bwa bumaze mu gutunganya iby'igihugu cyane cyane mu kigega cya leta ikindi tuza kuraba no kurabira hamwe ingene ubwo butare bwoba bucukugwa mu gihugu cy'u Burundi turaraba kandi ingene ubwo butare hari ico buhindura mu bijanye n'indinganizo ya politiki ikindi tuza kurabira hamwe n'intambamyi zoba zituma ubutunzi buri mu butaka bw'u Burundi budashobora gushikana abarundi ku mahangiro makuru makuru baba bishinze nimba hari izo ntambamyi turabira hamwe umuti ico kwa kugira ngo ubutare buri mu butaka bw'u Burundi bushobore by'ukuri kugirira akamaro igihugu cacu mu bijanye n'ubutunzi n'iterambere ibyo rero kugira tubice ijya nino turi kumwe n'abatumire babiri hari ambassadeur Willy Nyamitwe yaserukiye ibiro vy'umukuru w'igihugu asanzwe mbere ari n'umuhanuzi mukuru mu bijanye no kumenyesha makuru ambassadeur mwaramutse
mwaramutse neza ndaramukije n'abari ko baratwumviriza baba abari mu Burundi n'abari hanze
urakoze ubundi turi kumwe ni honorable Simon Bizimungu yaserukiye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse
mwaramutse neza ndabaramukije amahoro n'abarundi bari ko baratwumviriza
urakoze nawe
ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
mereye mu biro vy'umukuru w'igihugu ambassadeur Willy Nyamitwe mu Burundi hari ubutare cyangwa nta buryo
niho buri nyene niho buri kenshi ahubwo ndashimye ko kubona mwateguye kino kiganiro kuko kenshi ibiganiro nk'ibi usanga abantu baje mu bya politique bindi bijanye n'imigambwe bijanye n'ibindi mbere hari n'igihe bavuga iby'ubutunzi mugabo iki kintu kijanye n'ubutare n'agataka burya nico kirimo politique ikomeye hano mu bihugu byinshi bya Afrika aho muzobona henshi harimo ingorane kenshi nuko abari bihugu bitunze bitunze mu isi yavyo bifise ubutare n'agataka bikwiriye hanyuma bagaca babona ko abo bishobora kubidandaza boshobora kwikenura muri byinshi usanga rero kenshi hariho ibihugu bica bigerageza kubidurumbanya mu mbozi ibiri icambere bashobora kubidurumbanya kugira ngo ntibishobore kwikenura ntibishobore gutera imbere cyanke bakabidurumbanya kugira ngo bashobore guca baza bibe ubutare nicyo turabona nko mu gihugu kibanye cya Kongo aho usanga hari n'inteko zimaze imyaka hafi 200 ariyo ziri inteko bamahanga zirenga 18,000 ariko ugasanga igihugu cyaratabaguritse kimwe kiri mu ngoro
mu Burundi ubutare dufise n'ubu
ni byinshi cyane ubutare dufise mu gihugu cy'u Burundi Jesse ndumuhinga wavyo mugabo umwama bavyumvise baravuga zanikere baravuga leterre sinzi nyene cyita mu kirundi
amabuye y'agaciro
habari turafise nzahabu turafise coltan n'ubundi butare byinshi rero ubutare dufise mu gihugu cy'u Burundi ni byinshi cyane kandi burya ivyigwa vyatanguye kera abakoroni bari hano barashoboye kugira ivyigwa barabona yuko igihugu cy'u Burundi gitunze gose nacyo gituma batifuza ko Burundi buronke intahe yo kwikukira hajya kugasorera gwanya hajye ubona hari abarundi bagerageje kugwanya intahe yo kwikukira bakoreshejwe n'abakoroni nuko bari kubakorera inyungu z'abakoroni nyene kuko bo yifuza kwigumira hano kugira ngo bashobore gutangura kwimbura buno butare bashobore kubyitwarira hanyuma hariho n'ivyigwa byakozwe nibuka 67 aho mbere hashatse no gutangurwa ibikorwa byo kubucukura hanyuma mwarabonye byaciye bikurikira imyaka 1996, 1997, 1972, 1973 ijya myaka yose ikurikira bijya byose byagiye biraba ko kugira ngo abarundi bajyane ntibashobore ahubwo gucukura ubwo butare ngo bongere badandaze bitunganirize ibyabo mwarabonye imyaka 80 kuko barasubiye kuri bagaza amaze hafi nk'imyaka 34 barasubiye kugaruka tereka dusubire rero turabi yuko twobucukura bwa butare muri buka na za ndege zitwa Musongati muribuka sinzi hariho indege niho havuye Musongati burya ni kera ya Musongati mwibuka hariho n'indege je nkiri muto twarakunda kubona indege ifise urundu rw'uguma rurerure yakunda kugenda igendera pima mu gihe twari dukunze kubona indege zitandukanye murazi ko hariho nk'indege zaza gupompa ipampa kigobe yose wari muri mabipampa mu kiyacimbo ugasanga hari indege ziko zirapompa hariho rero iyindi ndege yari itandukanye n'izindi twakunda kubona igenda ifise urugundo rw'uguma rurerure rero hajye ubonye ibintu bya ya ndege ya Zamuzongati niki nuko abarundi bari bagerageje kuja mu byo gucukura ubutare hanyuma rero byagoranye na cyagihe hatangwe kubaho ingorane hagati ya Isengero Katolika na leta biracura biragorana abantu ntibaje mu kuzi kubucukura mugabo ibyo byose muravye no kuri Buyoya harasubiye kubaho ukwifuza gusubira kubucukura za ndover gihe ziza gihe basinya amasezerano gihe habaho amasezerano tari make mugabo Burundi bwari mu ntambara y'urutavana ko 1999 ndazi ko nasoma makuru menshi usomye no mu buzaro nuvu n'indi urabona yuko harimo ibintu bijanye n'ubutare byavuga ariko rero ubutare burahari mu gihugu cy'u Burundi n'aba ambasaderi benshi bishira mu Jaburaya mu 2012, 2013 muribuka cyagiye turategura ibwirizwa rigenga ibyerekeye ubutare n'agataka muribuka ko hariho ukujuragiza abarundi n'induru nyinshi cyane zabivugwamwo n'aya mashira hamwe nk'aya ya ba parseme n'aya kajamwe nayo nyene ugasanga rikariruka nayo nyene bababwira ati vuga ni musemerera ahubwo biragoye abagira babitware abarundi bakagira bati tugira twitunganirize ibyacu tuze ducukura ubutare igihugu cy'u Burundi gishobore kudandaza hanyuma abarundi bashobore kunguka bashobore kwiteza imbere aho rero niho nashaka gushimikira ko cyane ibyo abantu babonye mu 2015 ntibibaze ngo ni ibintu byaje bijanye ngo ni byamanda n'ibindi byari mu busanzwe ibintu bijanye no gutare
turabigaruka ko neza reka mbanze nsimbire mu mizero y'abarundi honorable Simoni umushinga mateka umuserukira abarundi ubutare mu Burundi ngo bwariraye ivyo namwe murabitse
eh nuko bivuze umuhanuzi biro by'umukuru w'igihugu
umuhanuzi mukuru
mukuru mukuru ahantonga
we ndabwo nyina bari buhanuzi nubwo umuhanuzi bari muhanuzi
mu Burundi nije kuri ko ubutare burahari kuba buhari ni kimwe ico bumarira abarundi ni kindi ubutare nije burahari mu Burundi kandi bwo ko bwinshi yavuze nyakuwa wa
yavuze nikere
yavuze nikere nzahabu amabuye agaciro terrar hariho mujumbu hariho zaira niyo ni urazi ku ikarata ubutare burahari ni bwinshi yego
ubutare burahari bwo ba bucukugwa ko yagize ati abazungu bagomba kubwicukurira bo abazungu baragiye ubu buracyo kuko
aho nzi wa utangiye gucukurwa na hantu habiri ni tererare muri bujumbura rirari ninza hawo muri mabayi byatangiye gucukurwa na hantu habiri nuvuga ko ubona ko ari umugambi wo gucukurwa utari
gucukurwa nabandi
aye gucukurwa n'abazungu arantu nga
abazungu yavuze yuko kijya gihe bagomba kuguma tugume mu mugakinyizo kabo kugira bagume bicukuye
cyane yo ndi
cyo turucugwa n'abazungu
icyo nico natahura kuko ndazi inkima bayi imbona barusiya abarusiya n'abazungu cika ubiri ni amira kose ya n'abazungu n'uko ntaza gutahura neza
cyane cyane mugabo sinavuza abazungu burya navuze abanyaburaya iyo mvuze abanyaburaya mu gifaransa les occidentaux sinavuza abazungu abazungu burya turafite n'abarundi babazungu hari abarundi babazungu kuko ibwirizwa shingiro ryacu riremera yuko ubufise umubyeyi umwe w'umurundi ashobora kugira akabira k'abarundi turafite abarundi babazungu rero sinavuza urukoba
karaza ko abantu tubwiye ko ndi utibucukugwa n'abazungu n'ubu
icyo nico novuga kuko nibo mbona nibo mbona nibo bacukura
mwebwe nk'abashinga amateka murabimenyeshwa abawucukura yina abawucukura icyo buza kutumara
aho nubambeshe nk'umushinga amateka mizero y'abarundi mvuze ko abashinga amateka tuba twaramenyesheje ko gucukurwa kumbura ashobora kuba arabayimenyesheje mugabo twebwe ntazi twamenyesheje
ubucukanisho
ko amakontra ntituzi ngo ameze uku ivyigwa biraba uko ubutare bucukurwa ega ingaruka zizobizahe ntibizwi ntabyo twamenyeshejwe kandi biranagoye no kubishyikira
nta vyigwa nta masezerano mubona bucukurwa gusa
je nk'umushinga amateka mu mizero y'abarundi mbona bucukurwa sino kubwira ngo nabonye ikigwa runaka cyerekeje ubwo yubwo butari canke amasezerano runaka
ariko yagize kuvuga kana ati urabona ko abazungu bajya baba bingomiganje yindi bagomba ko tutikukira kugira baze baritwarira ngo butare none no munsi mwiwe nk'umushinga amateye kubona abarusiya baza babucukura userukiye abanyagihugu ntihagera kimuvuga
bo kuvuga nk'umushinga amateka urabaza uti ibi biko biragenda gute mugabo icyo novuga ntigiteye amakenga nuko abo baza utaronka inyishu itumbereye
wavuze uti amasezerano ntituyabona wavuze uti ivyigwa byo byarakoze byingenye buzocukugwa ntibiboneka none mwarabisabye mukabibura
hari abagerageje ngushikira nganje umugabo batashobye kuboneka sinzi ngira ngo nyakwa manuzi aza kutubwira kuko hari abagerageje kurondira ivyo vyigwa tutabironse
Icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe ibijanye n'ubutunzi buri mu butaka bw'u Burundi n'ico ubwo butunzi bwa bumaze mu gutunganya iby'igihugu cyane cyane mu kigega cya leta mu bijanye n'ubutunzi n'iterambere ndagushimire ambasaderi wiri Nyamitwe nibutsa yuko uri umuhanuzi mukuru mu byerekeye kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu
mwakoze kuntumira kandi ntumuze musore kunyibagira muze murantumira kugira ngo nyage naba
neje tugarutse kuri ibindi bibazo uriteguye kuza
n'ukuri niteguye kuza kuko burya ukuri guherera mu kuyaga kandi y'abantu baguma bayaga baganira bimwe bavuga ngo nta biganiro bihari ibi nivyo biganiro bikomeye abarundi bamwe ko barayaga
urakoze ndagushimire honorable Simon Bizimungu waserukiye urunani amizere y'abarundi
mwakoze namwe kwa mwantumiye
Tugushimire nawe Jerome Niyonzima wateguye kandi ukatugezaho iki kiganiro kwa Nyaburunga. Tubashimire inshuti mwese mwari muduteze amatwi. Dushimire Engineer Lopes wadufashije muhanga bw'ibyuma. Geoffrey Mutagoma wegeranije aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.